murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri internet mutwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Mwaramutse neza mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru. Polisi y'u Buholandi ejo yarekuye Karoli Ndereyehe wari watawe muri yombi kubera ibirego byatanzwe n'u Rwanda ko yaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ishyaka abarizwamo rya FDA Inkingi ryashimishijwe n'uko yarekuwe.
Nagira ngo mbere na mbere nkubwire ukuntu twishimye cyane, dufite ubwuzu yuko umuvandimwe wacu, umuyoboke wacu n'umuntu mukuru mu ishyaka ryacu Ndereyehe Karoli yarekuwe. Imana ikamukura amenyo ya rubamba abantu bashaka kugira ngo bamuterure mujyane mu Rwanda.
Uwo ni Juste Bahunga uyobora ishyaka FDA Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. Mu Rwanda kandi ubugenzacyaha ejo bwagejeje mu bushinjacyaha dosiye ya Paul Rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba. Naho mu Burundi leta igiye kubarura abarangije amashuri batagira akazi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Aloyizi Bigirimana ni wowe duteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umwanya ni wawe.
Ejo ku gatatu barahagaritse imyiyerekano barimwo basaba iyongerwa ry'imishahara no kuronswa ibikoresho byo kwikingira. Ni nyuma y'amezi atatu bahagaritse akazi mu bitaro bya leta. Enoke Dongo arongo ishyirahamwe ry'abaforoma bashika ku 15,000 yavuze ko bahisemo guhagarika iyo myiyerekano kugira bahe akanya umushikiranganji mushasha w'amagara y'abantu kugira abumvirize. Abaforoma bo mu bitaro bya leta muri Zimbabwe bahagaritse akazi mu kwezi kwa gatandatu basaba kongerwa imishahara inyuma y'aho ifaranga ritereye agaciro hamwe n'ubutunzi bwasubiye inyuma. Bidoga kandi bavuga ko bakoresha ibikoresho byo kwikingira bidakwije amategeko. Imvura yamaze amezi atatu igwa muri Nigeria yahitanye abantu 65 n'abandi hafi 330 batakigira aho bakika umusaya, mu gihe ibice bitari bike byo ku murwa mukuru Niamey bikiri mu myuzure. Umushikiranganji ajejwe gutabara mu biza muri icyo gihugu yavuze ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki indwi y'uku kwezi kw'icenda abantu 51 bari bamaze kumenyekana ko bapfuye igihe inzu zabo zasenyuka mu myuzure. Nigeri ni kimwe mu bihugu biri mu bugaragwa ariko iriko irashikirwa n'ibihe by'imvura nyinshi kubera ihindagurika ry'ibihe. Imyuzure y'imvura mu mwaka uheze yahitanye abantu 57 abandi barenga 226 baragira ingaruka zayo. Umuriro mwinshi waraturiye uratongora ikambi ya mbere mu bunini mu gihugu cy'Ubugiriki ihaye indaro impunzi irungika abimukira barenga 12,500 mu mabarabara yo mu izinga rya Lesbos. Nta bantu bakomeretse baratangazwa. Mu gihe abategetsi bariko bararondera uburaro bw'izo mpunzi, abanyagihugu baba hafi y'iyo kambi basaba leta gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe by'ibyago. Bongera basaba kandi ko izo mpunzi zikurwa zose muri iryo zinga. Amakenga y'umutekano hamwe n'ikwirakwira ry'umugera wa corona birahangayikishije abategetsi. Amakuru amwe avuga ko uwo muriro wadutse igihe abimukira baturira iyarara ry'umucafu biri hanze iyo kambi biyamiriza ingingo bafatiwe zo gukumigwa. Ababibonye bavuze ko izo mpunzi zabujije abazimya imiriro kunyaruka kuyizimya bituma ikwirakwira mu ikambi yose iranayisangangura. Uwo muriro mu ikambi Moria na Kagohe kavuniwe leta y'Ubugiriki hamwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya kugira bakore ibindi birenze ibyo bahora bakora mu gufasha Ubugiriki gutorera umuti icyo kibazo cy'abimukira barushiriza kukigana bavuye mu karere ko mu buseruko bwo hagati hamwe na Afrika. Igisirikare cya Cameroon cyaratanguje urugamba cyise ko rudasanzwe ku barwanyi biyonkoye ku gihugu mu ntara zivugwamo Icyongereza ejo kwa gatatu, cyane cyane mu gisagara cya Bamenda, umurwa mukuru w'intara yo mu buraruko bushyira uburengero. intara zo mu buraruko bushira uburengero n'izo mu bumanuka bushira uburengero nyene ziri mu ruhagarara rw'umutekano kuva abiyonkoye kuri leta batangaje ukwikukira kwabo mu 2017 ni nyuma y'ico bise ikumirwa bakorerwa n'abavuga igifaransa ari nabo ari benshi muri ico gihugu igisirikare cavuze ku ibikorwa bya gisirikare ibamenda ari kwihora ku bitero by'abakora iterabwoba nko gusahura kwiba amabanki n'amamangazini hamwe no kwica abasivile n'abajejwe umutekano. Igisirikare ca Leta Zunze za Amerika kigiye kugabanya abasirikare muri Afghanistan bave ku 8,600 gushika ku 4,500 mu ntango z'ukwezi kw'12 byatangajwe n'ibiro bikuru bya gisirikare bya Amerika ejo kuwa gatatu. Ni nyuma y'amasaha make ibyo biro nyene bitangaje gukura abandi basirikare muri Iraq muri uku kwezi. General Kenneth McKenzie arongoye ibiro bya gisirikare bikuru yavuze ko abasirikare 4,500 bazosigarayo bazobasha kurangura imirimo nkenerwa. Yavuze ko Amerika yerekanye ko igisirikare cyayo kidakeneye kwigarurira Iraq ariko ko bigikenewe gukingira inyungu za Amerika mu kurwanya imihari y'iterabwoba. Mu kwezi kw'indwi ibiro bya gisirikare byavuze ko bikenewe ko ibiganiro hagati y'Abanyafghanistani bitangura kugira Amerika igire icyizere ko abatalibani batazosubira guha indaro imihari y'iterabwoba imbere y'uko Amerika itahukana abasirikare bayo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper yavuze mu kwezi guheze ko Amerika itegekanya kugabanya abasirikare bayo muri Afghanistan gushika munsi y'5,000 gushika mu mpera z'ukwezi kw'11.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mu kanya turajya mu biyaga bigari bya Afrika. Ayo mu biyaga bigari bya Afrika tuheri mu Rwanda, hawejo ubugenzacyaha bw'icyo gihugu bwahaye ubushinjacyaha dosiye ya Bwana Paul Rusesabagina ukurikiranwa ibyaha birimo iby'iterabwoba. Gusa abunganira Rusesabagina mu by'amategeko babwijwe rya Amerika ko atabashije kubazwa kubera uburwayi asumutakabuye nibyo tubwira.
Nyuma y'iminsi 10 Bwana Rusesabagina bazwa mu bugenzacyaha kuri wa gatatu nibwo dosiye yashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha. Umuvugizi w'ubugenzacyaha Thierry Muramira yabwijwe rya Amerika ko iperereza ry'ibanze bakoreraga Rusesabagina baripfundikiye.
Icyakozwe uyu munsi ni kohereza dosiye mu bushinjacyaha agaragaza iperereza ry'ibanze rifite ibimenyetso bifatika, parike nayo ibonye hari ibindi bimenyetso bikenewe yakora iperereza ryayo yasanga ibihari bihagije igatanga dosiye mu rukiko.
Paul Rusesabagina ari kumwe n'abunganizi be Maitre David Rugazana Emerine Nyembo bitabye urwego rw'ubushinjacyaha ku Kimihurura kuri wa gatatu. Gusa Maitre Rugaza yabwira Ijwi rya Amerika ko atabashije kubazwa kuko yari arwaye.
Ibazwa ryasubitswe ngo bishobora gukomeza ejo kubera ko ryasubitswe kuko yagombaga kujya kwa muganga kujya gufata ibisubizo ngo yari yivujije yagombaga kujya gufata ibisubizo no guhura na dogiteri, niyo mpamvu ryasubitswe.
Mwatangiranye nawe mu bugenzacyaha n'umwarimu ukomezanyije mu bushinjacyaha, ubu ni ukuvuga ngo muzamukurikirana kugeza he?
Kugeza dosiye ibaye kulotire.
Tujye twumva mu manza abantu kenshi bavuga ko muri iki gihe bigoranye kubona umufungwa, mwebwe biraborohera?
Twe biratworohera kabisa, uko tumukeneye baramuduha. Kugeza ubu nta kibazo turagira. N'uyu munsi twaganiriye twenyine mbere y'uko avugana n'ubushinjacyaha, mbere y'uko ibazwa risubi ko twaganiriye. Bo ameze neza, nta kibazo afite, uretse nyine ikibazo cy'uburwayi yari afite kiba gisanganwe.
Ntabwo murabasha kuvugana n'umuryango we wasigaye hanze, wenda abantu bamwunganira ngo mujye mu mugeza w'amakuru babatume n'iki?
Izo niho byabaye, turi kumwe kandi natwe hari amadokima twabasabaga ko twarabavugishije.
Niwe bwa mbere kuva yagera inaha yabashije kuvugana n'umuryango we?
Oya, bwari bugiye kuba ubwa kabiri, kuko ubwa mbere yavuganye na murumuna w'umugore we, ejo nibwo yabashije kubafatisha bose.
Nubwo Maitre Rugaza na Maitre Nyembo aribo kugeza ubunganira Bwana Rusesabagina, umuryango utangaza ko watoranije itsinda ry'abanyamategeko barindwi b'inzobere ngo bazamuburanire. Barimo umunyarwanda umwe, wo muri Australia umwe, batatu wo muri Amerika, umwe wo muri Canada n'uwo mu Bubiligi. Mu ifatwa rya Bwana Rusesabagina, ubugenza ubugenzacyaha bwavugaga ko bumukurikiranyeho ibyaha birimo iby'iterabwoba, gutwika, ubushimusi n'ubwicanyi bwakorewe abaturage b'inzirakarengane. Ni ibyaha bivuga ko byakorewe mu duce turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, ahabaye ibitero mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2018, no mu nkengero za Nyungwe mu karere ka Nyamagabe mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2018, byose byigambwe n'umutwe w'itwara gisirikare wa FLN ushamikiye ku mpuzamashyaka MRCD Rusesabagina yari ayoboye. Rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruheruka gutangaza ko Rusesabagina yizanye mu Rwanda agafatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, nubwo bitatangajwe niba yaraje mu Rwanda cyangwa yaragiye gukomereza ahandi. Biteganyijwe ko nyuma yo kunoza dosiye ubushinjacyaha buzayiregera urukiko cyangwa se rukaba rwayishyingura, kuko byose bubyemerewe n'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze kutugezaho iyo nkuru. Reka tuve mu Rwanda tujye mu Buholandi, aho polisi y'icyo gihugu ejo yarekuye Carole Ndereyehe wari watawe muri yombi kubera ibirego byatanzwe n'u Rwanda ko yaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ishyaka FDI Inkingi abarizwamo riravuga ko habayeho kwibeshya mu nzego z'ubutegetsi z'Ubuholandi. Umuyobozi wa FDI Inkingi Justin Bahunga yabisobanuriye Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Nagira ngo mbere na mbere nkubwire ukuntu twishimye cyane, dufite ubwuzu yuko umuvandimwe wacu, umuyoboke wacu n'umuntu mukuru mu ishyaka ryacu Ndereyehe Karoli yarekuwe. Imana ikamukura amenyo ya rubamba y'abantu bashaka kugira ngo bamuterure bamujyane mu Rwanda. Icyabiteye rero nk'uko wabivuze cyatumye arekurwa ni uko abashaka kumushimuta bagomba kuba barahamagaye na meritariyo bakibeshya bibwira koko ko byarangiye ko bashobora kumujyana mu Rwanda. Hanyuma rero ubutegetsi bumaze kubibona, kuko avoka we yahereye ko abaza basanga bibeshye, baramurekura asubiriwe.
Ariko kugira ngo byumvikane neza, ibyo byo kuvuga ngo bahamagaye nimero itari yo, kugira ngo abantu batagira ngo ni ugutebya, guhamagara nimero itari yo byagenze gute kugira ngo bahamagare utari Ndereyehe cyangwa bahamagaye mu biro bitari byo byagenze gute?
Bahamagaye mu biro bitari byo, bahamagara umuntu utari we, ababwira inkuru zitari zo ko bashobora kuba bamujyana. Ariko rero avoka we abajije ababishinzwe bavuga ko ibyo bintu bidashoboka, kuko ntashobora kuregwa ngo ave mu Buholandi atabanje kujya imbere y'inkiko yango zemeje koko ibyo bamurega ari byo.
Urashaka rero kuvuga ko ubu ngubu Ndereyehe atakigiye kuburanishwa mu Rwanda nk'uko byavugwaga?
Ntabwo rwose, ntabwo ari byo. Ntashobora kujyanwa mu Rwanda kuko Ubuholandi ni bugenda ku mategeko, kandi nandi hafite avoka ubishoboye ubizi neza washoboye kwerekana ko ibintu bidashoboka, kandi koko n'ababishinzwe bazi uko bigenda. Umuyobozi muri minisiteri y'ubutabera basanze koko harimo kwibeshya bitarakozwe neza, ahubwo basaba n'imbabazi yuko ibintu byakozwe ku buryo butari bwo, kwagomba kujya imbere y'amategeko. Ibyo baba bamurega byaba ari byo, akaba ariho abantu batangira no kureba niba ashobora no kujyanwa no mu Rwanda, kuko nabyo ni ikindi kibazo. Nk'uko ubizi, ntabwo kuvuga ko agomba kujya mu Rwanda agomba kujya mu Rwanda. Hari ibihugu nk'Ubwongereza, hari abantu barega ko bagomba kujya mu Rwanda basanga ko u Rwanda ubutabera buhari kutawajyana w'umuntu ngo azabone ubutabera buhagije bwuzuye, banga kohereza mu Rwanda.
Ariko nubwo yarekuwe azaburanishwa, nicyo ushaka kuvuga?
Ndashaka kuvuga ko niko bimeze iyo igihugu gitanze ibirego. Icyo gihe abacamanza cyangwa abashinjacyaha barabireba, basanga bifite ishingiro bakamujyana imbere y'inkiko. Nagira ngo nkwibutse ko bigeze kubigerageza mwaka 2015 bamurega inkiko, abacamanza basanga ibyo bintu nta shingiro bifite. Ubu rero nyine no kongera kugerageza kugira ngo barebe ukuntu bamutesha umutwe, kuko ni programme ihari yo gutesha umutwe no guhungeta umuntu wese yaba utavuga kimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda.
Ariko ibyaha aregwa ntaho bihuriye no kutavuga rumwe na leta y'u Rwanda.
Kugize neza kumbaza icyo kibazo, icyo bivuga ni uko umuntu wese urwanya leta ubwoko bwa aribwo bwose, bavuga ko uwo muntu afite ingengabitekerezo ya jenoside, kwakoze genocide kwakora n'abagenocideri cyangwa kwakora n'imitwe irwanya leta y'iterabwoba. Ubwo rero kubera ko ari umuntu mu bantu bakomeye kandi bizewe kandi bafite ubuyobozi banashimwa n'abaturage n'aho bari, uwo muntu uwo ngo nta kuntu batamukore kumushakira ibyo bamurega kugira ngo bamukure mu kibuga cya politiki.
Justin Bahunga, ndagushimye cyane ku bwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane, ndagushimye rwose.
Dushimire Justin Bahunga, umuyobozi w'ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda, na Venuste Nshimiyimana baganiraga. Tujya mu Burundi, aho guhera kwa gatandatu w'iki cyumweru leta izatangira kubarura barangije amashuri badafite akazi. Eloge Wilika neza aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abaserukira intara n'amakomine niyo bazobanza kwigishwa no gusigurirwa ingene igikorwa cy'ibarurwa ry'urwaruka rushomereye kizogenda. Hazoba ari kuri uyu wa kane bazohurira ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, kuba mu ntara zo hagati, Ingozi kuba mu buraruko, mu Cankuzo kuba mu Buseruko, Ibujumbura kuba mu karere k'Uburengero, hamwe n'Imakamba kuba mu Manuko. Ibarurwa rizohera kuwa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwiza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro. Pierre Nkuriki:
inyigisho z'abantu babiri bazokwandika ku buhinga bwa none, abo bantu babantu babiri ku mutumba canke kuri quartier, zizoba kuri uyu wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku migwa mikuru y'amakomine y'Uburundi yose, guhera igihe c'isaha zibiri z'igitondo. Kwandika ku buhinga bwa none kugaruka rwose gwize gwifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe c'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe ca saa sita y'umutaga.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza umukuru w'ishirahamwe JAP rihana iterambere nyafurika, rimwe mu yahurikiwemo n'urwaruka rwinshi mu Burundi, uko yakiriye iki gikorwa. Eric Nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cane, ariko afite amakenga ku irangurwa ryawo mu kiringo kigufi.
Tukabona ko ikiringo catanzwe ari ikiringo gitoya cane turavye urwaruka rutagira akazi mu Burundi. Nyuma ico dusaba nuko ikiringo co kongerezwa kugira ngo gose urwaruka rushobore gushikirwa guyandikishe, kuko sinibaza ko nubwo babatonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushikwa muri bya vyuma nyabwonko.
Umwanya mutariko mukuru w'ishirahamwe Folikone F rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama sanga atari co kibazo, gusa bona kwiri barurwa rikuye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwama busabwa yo hatanga utuzi. Jeha Hakizimana:
twebwe kijanye umwanya ubwami tukuvuga ko umwanya ari muto, ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiza bose atakiminyane na kamwana wa mama bibayemo. Hama tugasaba ko abajeje intwaro kuva asubishika hejuru bokurikirana ntihagire numwe atandikwa ku mbo izi canke ziriya. Ikindi tubonera aho gusaba, turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashyira mu buzima kungu haba mu bisata bimwe bimwe by'igihugu n'ahandi, usanga bavuga bati dukeneye abantu duhakazi bafise uburambe mu kazi, bigatuma rero urwaruka rutari ruke rutaronka amahirwe yo guhiganirwa ako kazi, maze igitigiri cy'abataronka akazi kibandara ciyongera, ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni ba bandi nyine bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi. Tugasaba rero ko leta yoraba icyo kibazo cy'uburambe mu kazi cyovanwa muri imwe twiyita amapel d'offre. Aba
mu kurindira kw'izo zifuzo bishitwa, Nsengimana afite ibyo asaba leta ku neza y'urwaruka rwose.
Bo kwisunga ingene rwaruka wagiye ronka amadiplome, kuko hari igihe ushobora gusanga nk'umuntu yarose diplome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ugaca usanga ni warose akazi imbere y'uwarose diplome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu. Rero bokwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiplome bovyisunga cane kugira ngo ntihagire uburenganywa. Ikindi naco bokwisunga cane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'ugwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka. Ica gatatu bokwisunga gutanga akazi baravye urwaruka rwose aho ruva, ntibatanga akazi ko mu ntara imwe canke muri rejo imwe. Ikindi naco bokwisunga ubutandukane bw'urwaruka hagati yabo, ugasanga hari igihe bashobora kwisunga bari mu migambwe gusa abari mu mashirahamwe barabibagiye kandi bose ari urwaruka rw'u Burundi. Bokwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi.
ubutororo kanye bitigiri ivyo rwaruka rwahejeje amashure ariko rutagira akazi bimuje president Evariste Ndayishimiye yari yavuze yacinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017 ibiharuro vyatanzwe n'amashire hamwe y'urwaruka vyerekana ku 55% uduce tubiri kwijana vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku 65% n'uduce 4% ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato bari bo benshi afite imyaka iri munsi ya 25 n'ibice 65% n'abari munsi ya 35 n'ibice 75% rusansuma ya nyuma y'abarundi yo mu mwaka w'2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% vy'abarundi bose. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda aho urwego rw'ubushinjacyaha RIB ejo rweretse itangazamakuru abantu 24 biganje mu rubyiruko urwo rwego rurega ibyaha by'ubwambuzi no gushukana bifashishije ikoranabuhanga bose nabo mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri inkuru.
Ufite nka telefone n'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri inshuti akamubwira ati yenda mpereza ya message wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya message nyine ukabihereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe.
Ni bamwe muri abo 24 beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka Rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo.
Byemera kuye gusubiza akayagusubiza n'umuntu nene ibyo 1996 n'undi nene ibyo 1939 nundi na 48 niyo mafaranga nayo nibyo kuko nibwo nayo nkibitangira kwabanye nyina akazi kanze ibintu byose bipfapfanye tutavuga telefone mbitangire n'abakwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye Kigali bambwa nyine na bari byo bakora bo baza kwigira Kigali kuko bari bagiye maze kubimenya nyine
bamfese mukadi barambira ati urajya uhamagara nimero numva iciyemo uyandikeho cyokora mu gitondo rwebwe urajya uziduhereza turajya tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'ibyo zaba byaciyemo
twagiye twicoje twari bane turi umuntu amafaranga 300,000 twaje kongera dusubirayo tujye umuntu niba ari amafaranga 90 nayo ngayo.
Igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose nuko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa Nkungu n'uwa Nyakarenzo yombi ya karere ka Rusizi kandi mu bihe bimwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge. Bwana Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi.
Ibyaha bibiri cya mbere ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, icya kabiri akaba ari ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iki cya mbere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi gihanishwa ingingo 24, ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Naho iki cyo kunesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'ijana 24 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange cyo kigahanishwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3.
Mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwaba ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha.
Nge ni ukumbeshyira nyahandu nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo abadaso barambyutse ngo nimfungure ndafungura maze gufungura binjira mu nzu barasaka barebye abora nta muntu n'umwe urimo baramwe ngo ninzuke bose wanjye ari kunshaka ngo arebye ashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo nininjire nuko nageze ahangaha. Kwacuzaga alimentation barambikira nta nubwo nari ikintu na kimwe mbizi yuko ni nubwo nari nkihagira ntabwo ngariho kavukire yanjye.
Ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya Nkungu na Nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyita abameni. Abo bakaba babeshya bo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga. Urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba maso ndetse no kurufasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi.
Kigira amakenga niba hari ugutabye bohereza amafaranga bandushishoze koko urebe ko aya mafaranga hari. Ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha ba Rusizi, Nyakarenzi na Mpungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya guhanurwa abandi bisizima. Ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa. Ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana n'aho mu gihugu hose kuko RIB ntabwo izagahoka ntabwo izatezuka kurwanya abantu nk'aba ngaba.
Uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu bizi imbere y'ibindi kugeza ubu, ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera. Nko mu mwaka w'2018 imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga 740 zerekeranye nacyo, mu gihe mu mwaka ushize wa 2019 ho rwakiriye zisaga 760. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu yo muri iki gitondo nahatuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi banje bamfashije kuyabagezaho. Yegeranijwe na Fasil Gabehu, yarahagarariwe na Edi Rwema, Jendi Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kumererwa neza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye Sivizo chachu Mugutera Igihugu c'Uburundi Yabaye Sivizo chachu Mugutanga ijambo Mubanyagihugu yo Yabaye Sivizo chachu Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura imyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye